Hii ni Radio Good ya Amerika. Radio ya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Ikaze makuru yakakanya kuri mikro muri kumwe na Jeffrey Mutagoma na bagenzi banje dufatanyije. Ingingo z'ingenzi guhera uyu munsi kwa kane, Burundi bufite umuhuza mushya ni Aime Laurentine Kanyana wahoze ari ministre w'ubutabera. Abategarugori bakiriye bate igenwa rye.
Abakenyezi burya no mu ngo basanzwe ari abahuza. Rero turiteze yuko umuhuza azoza tubera umuhuza koko. Niteka ntangere ibengeye byose ko umukenyezi w'Uburundi kaje abaye umuhuza.
Abo ni bamwe mu bategarugori bo mu rwego mukuru wa politike Gitega mu Burundi. COVID-19 yiyongera mu bihugu bimwe na bimwe bya Afrika. Abayobozi kuri uyu mugabane barasabwa kongera ingufu mu bikorwa byo gupima abantu. Mu nkengero z'umurwa mukuru wa Kenya, Nairobi, inzu y'igorofa yarimo kubakwa yasenyukiye ku yindi, hapfa abantu babiri. Naho muri Iran, abantu bitwaje intwaro bishe abaturage 9. Leta ikabivuga ko Israel n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bishaka gutuma abaturage basubiranamo. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya nimujye kure. Amakuru tuyahere kwavugwa hirya no hino ku isi, inzu y'igorofa yubakwaga yasenyukiye ku yindi yari hafi yayo uyu munsi kuwa kane mu nkengero z'umurwa mukuru wa Kenya, Nairobi, ihitana abantu babiri. Fidel Niyongabo.
Abandi bantu batatu baba mu nzu yari hafi y'iyo nyubakwa yasenyutse batabawe bakiri bazima mu gice cy'umurwa mukuru Nairobi cyitwa Ruaka. Iyo nyubakwa y'igorofa yasenyutse mu masaha ya kare y'uno munsi kuwa kane, igira kabiri isenyutse muri indwi. Ni mu gihe abategetsi bajejwe iby'ukubaka amazu bagabisha ku byerekeye inyubakwa zitarekuriwe n'amategeko ziriko zubakwa mu gisagara cya Nairobi ku nkengera zacu. Ku munsi wa kabiri inyubako y'igorofa yasenyutse muri cyo gisagara, abakozi bariko bayubaka barafatirwa muri yo. Abantu batatu baremejwe ko bapfuye muri iyo mpanuka mu gihe nyeneyo irengero ryiwe ritazwi gushika ubu. Ugusenyuka kw'inyubakwa ni ibintu biba kenshi mu gisagara cya Nairobi, aho kubaka amazu biriko bisabwa cyane. Abayubaka bakaba kenshi bihoza amategeko agenga iby'ukubaka amazu. Inyuma yuko inyubakwa 8 zisenyutse abantu 15 bakahasiga ubuzima mu mwaka wa 2015, ibiro vy'umukuru w'igihugu vyategetse itohozwa ku nyubakwa zose mu gihugu kwira babone ko zisunga amategeko. Ikigo c'igihugu kijejwe kubaka amazu casanze ibice 58% kw'ijana vy'inyubakwa ziri ku mugwa mukuru Nairobi zidakwije ibisabwa kugira abantu bazibemwo.
Fidel Niyongabo. Muri Irane, abantu bitwaje intwaro bisha abaturage 9. Leta ivuga ko Israel n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bishaka guteza intambara yo gusubirishamo abaturage. Thomas Kamilindi.
Barindwi biciwe mu mugi wa Ize mu ntara ya Kuzestani mu majyepfo y'uburengerazuba bw'igihugu, abandi 10 bahakomerekeye mu kindi gitero bitandukanye. Babiri biciwe mu mugi wa Isfahan mu ntara nayo yitwa gutyo hagati no hagati mu gihugu, abandi 8 bahakomerekeye. Ntabarabyiyitirira, ariko ibitangazamakuru bya leta ya Irani bivuga ko byakozwe n'abantu bari mu myivumbagatanyo. Niko leta yita imyigaragambyo y'akataraboneka imaze amezi 2 idahagarara. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu yemeza ko abantu 362 bamaze kuyigwamo. Leta ya Irani irega inzego z'ubutasi za Israeli n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi kuba inyuma y'ibibazo by'umutekano biri mu gihugu. Mu butumwa yanyujije kuri Twitter, Ministri w'Ububanyi n'Amahanga Hossein Amirab Dollahian yemeza ko bishaka guteza intambara y'isubiranamo ry'abenegihugu, ariko ati gusa bamenye ko Irani atari Libya cyangwa Sudani.
COVID-19 iriyongera mu bihugu bimwe na bimwe bya Afrika. Ikigo cya Afrika gishinzwe gukumira indwara z'ibyorezo CDC Afrika kirasaba abayobozi b'umugabane kongera ingufu mu bikorwa byo gupima abantu. Nanone Thomas Kamilindi.
Umuyobozi wa CDC Afrika Dr. Ahmed Ogwell yatangaje ko mu cyumweru gishize abantu banduye COVID-19 biyongereyeho 37% muri Afrika. Ntiyasobanuye ibihugu bifite ikibazo kurusha ibindi, Ariko ikigo ntaramakuru AP cy'Abanyamerika kivuga ko Afrika y'Epfo iri ku isonga. Afrika y'Epfo isanzwe n'ubundi ari ya mbere yashegeshwe cyane kurusha ibindi bihugu muri Afrika. Ku mugabane wose wa Afrika abarenga miliyoni 12 kuri miliyari 1 na miliyoni 300 bahatuye barwaye COVID-19 kugeza ubu. Muri bo ibihumbi 256 yarabishe naho abikingije ni 25% bonyine gusa nk'uko imibare ya CDC Afrika ibigaragaza. Dr. Ogwell asaba ibihugu bya Afrika gushyira ingufu mu bikorwa byo gusuzuma no gukingira abaturage kugira ngo bakumire indi nkubiri ya COVID-19.
Thomas Kamilinde, umukuru w'ishyirahamwe rigenga umupira w'amaguru ku isi FIFA, Gianni Infantino, aziyamamaza ntawe bahanganiye kuyobora iryo shyirahamwe kuri manda ya gatatu ku mwaka utaha. Ishyirahamwe FIFA ryemeje iyo nkuru uyu munsi kuwa kane. Fidel Niyongabo.
Mu itangazo rigufi ishyirahamwe FIFA ryasohoye ryamenyesheje ko Infantino azoba umukandida wenyine igihe amatora azoba mu ikoraniro ryayo rigira rya 73 rizobera i Kigali mu Rwanda ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka uza. Iryo tangazo rimenyesha ko atawundi mukandida yashikirijwe. Infantino yatowe mu mwaka w'2016 yemeye gusubira guha isura nziza ishyirahamwe FIFA inyuma y'ukwiranzwe n'amarorerwa ya ruswa mu myaka ya nyuma y'ubuyobozi bwa Sepp Blatter. Ikiringo kigira gatatu cya Infantino kizoba gikurikiye uko byagenze ku bakuru b'ishyirahamwe FIFA b'imbere yiwe. Joao Havelange yayoboye iryo shyirahamwe kuva mu mwaka w'1974 gushika mu mwaka w'1998, mu gihe uwo Infantino yasubiriye Sepp Blatter yariyoboye kuva mu mwaka w'1998 gushika mu mwaka w'2015. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru y'Ubudagi ryatangaje ejo kuwa gatatu ko ritazoshigikira ugusubira kwitoza kwa Infantino. Umukuru w'iryo shyirahamwe Bernd Neuendorf yatangaje ko yizeye ko Infantino azofata nka nkama kurushiriza ivyerekeye agateka ka muntu. Neuendorf yarashigikiye cyane akamo amashyirahamwe aharanira agateka ka muntu yateye, kuko ishyirahamwe FIFA rishyiraho ikigega cy'amafaranga agenewe abakozi bubaka ibibuga by'umupira w'amaguru biberamwo ibikombe by'isi yose by'umupira w'amaguru.
Fidel Niyongabo, turacyakomezanya. Abategetsi ba Ukraine n'abaturukiya batangaje uyu munsi kuwakana ko amasezerano yemerera Ukraine gushora ingano n'ibindi binyampeke mu mahanga biciye mu nyanja y'umukara bizakomeza andi mezi make nk'uko ayo masezerano abiteganya.
Kongereza ikiringo cy'ayo masezerano bibaye imbere y'uko ikiringo cy'amasezerano yo mu ntango Turukiya n'ishyirahamwe mpuzamahanga ONU byahagarikiye mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka kirangira. Ibyo bizorekurira kubandanya gushorera mu mahanga ingano n'izindi ntete byari byahagaritswe bivuye ku bitero Uburusiya bwakoze muri Ukraine. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU Antonio Guterres yakiye neza iyongerezwa ry'ikiringo cy'ayo masezerano. Yatangaje ko ishyirahamwe ONU ryiyemereje kubona ko ico gikorwa gifise akamaro gakomeye cyane kibandanya atangorane zihari. Yongeye amenyesha ko ishyirahamwe ONU ayoboye ryiyemereje kandi kuvyerekeye gukuraho inzitizi zerekeye amasezerano yo kurekurira ibifungurwa n'ibitabizo biturutse mu Burusiya kugira bishoregwe hanze. Guterres yamenyesheje ko ayo masezerano yombi yatewe kw'igikumu mu gisagara cya Istanbul haraheze amezi atatu afise akamaro gakomeye cyane ku bijanye no kugabanya ibiciro by'ibifungurwa n'ibitabizo hamwe no gutuma hataba ibibazo by'ibifungurwa mu makungu. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko igihugu ciwe, umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres na perezida wa Turkiya Recep Tayyip Erdogan bafashe ingingo ikomeye cyane mu rugamba rwo kurwanya ikibazo cy'ibifungurwa mu makungu. Amasezerano yo kurekurira Ukraine gushorera ingano n'izindi ndete mu mahanga biciye mu ibahari yirabura amaze korohereza icyo gihugu gushorera hanze itoni imiliyoni 11 y'ingano n'izindi ndete, bibiri bya gatatu byazo bikaba byarungitswe mu bihugu biri mu nzira y'amajambere.
Ukomeje kumva Radio ya Amerika yavugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, mujye no kuri wayeshatu radio yacu voa.com. Mukurikira amakuru Facebook na Twitter, muradusanga kuri @voa radio yacu. Mukanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika. Makuru tuyehede muri Republika Demokrasia ya Kongo intambara hagati ingabo za leta na FARDC n'abarwanyi bo mutwe wa M23 yakomeje guhera mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa kane mu duce twa Kibumba, Kanyanja, Kabuhanga n'ahandi muri teritwari ya Nyiragongo. Mu ntara ya Kivu ya ruguru ingabo za leta zatangaje ko zabashije kwigarura utwo duce, ariko M23 yo ikavuga ko itigeze ikurwa mu birindiro byayo. Iyi nkuru turaza kwigarukaho mu makuru yacu ataha. Tujya mu Rwanda aho ministeri ishinzwe kurwanya ibiza ivuga ko imvura yaguye mu ijoro ryakeye yishe abantu batatu mu mujyi wa Kigali. Iyi imvura yaguye amasaha menshi mu ijoro, abo yahitanye yabataye mu miyoboro itwara amazi nk'uko ministeri ishinzwe kurwanya ibiza ibisobanura. Iyi nayo turacyayibategurira, turagarukaho mu makuru yacu ataha. Tujya mu Burundi aho kuva kuri wa kane inama nshingamateka y'icyo gihugu yemeje umuhuza w'Abarundi mushya. Ni Emile Laurentine Kanyana yahuza ari ministri w'ubutabera. Uyu mutegarugori wa mbere ushyizwe kuri uwo mwanya mu Burundi abaye umuhuza wa gatatu icyo gihugu kimaze kugira, Eloge Willy Kanes.
Emile Laurentine Kanyana asano wakubise imaga abandi bantu batatu bari bahawe amahirwe amwe yo guhiganirwa kibanza cy'umuhuza w'Abarundi. Yarunsa amajwi 190 kubashinga amateka 120 mu gihe wa mbere muri bo yinanase yegeranije atanu yonyene. Amaze kwemeza uwa ijwi rya Amerika ryavugishije bamwe mu bakenyezi bo ku murwa mukuru wa politiki ya Gitega, hari inama nkinguza amateka yagiye kumwemeza kumuhingamo. Bose bavuga ko bishimiye kubona umukenyezi aramutswa ayo mabanga, bibaza ko azobaserukirana cyane cyane mu byerekeye gutorana.
Abakenyezi burya no mu ngo basanzwe ari abahuza, rero turiteze yuko umuhuza azoza tubera umuhuza koko, ku buryo umukenyezi ananiwe n'urugo adacya turatuzwa nk'uko hamwe hamwe biba, nk'uko umenga ntiyavutse muri uwo muryango cyangwa agahabwa akavi kamwe adashoboye no kurimiramo n'ibyo nabo nyene byo mutunga cyangwa ngo bitunga abana, ahubwo akagabura mu bandi bantu. Icyo rero ndikiri mu bintu byinshi twiteze ku mukenyezi w'umuhuza yatowe uyu munsi.
Emi niteka ntangere irengeye byose ko umukenyezi w'Uburundi kaza abaye umuhuza,
ateza imbere abana b'abakobwa na cyane cyane bazikubeshe bahebera amashuri hagufi, zomworohera cyane kuko yarasanzwe abimenyereye abizi, nta kizomunanira Imana izomufasha.
Turiteze ikintu kidasanzwe, babona ko mu ngo byama byayangaye
yajejwe amabanga menshi kuva kera, bisigura kwazi afise ubumenyi.
Mu ntara ya Kibitoke mu buraruko bushyira uburengero, abo twavuganye basa n'ubwo urwego rw'umuhuza ataca rubabwiye.
Twebwe twabuze abacu ku 65 ntacyo turabona umuhuza yatumariye, kuko n'ibyacu biri cyari mu kinyago. Ugiye kubaza bakwita umumenja ngo gihe cyo uvuze cyose ngo nibwo ari bwa bwoko, urumva nta n'ijambo dufite twebwe. Nk'ubugende ko ndarabapare yiwanje nta na kimwe yigeze amarira, kuko ibyanje byose ibyo yari kundonda ibyo nari kumurondera ko ntiyabishikiyeko. Rero apare y'abandi nka leta n'abandi ko nabambona bahuza bo mu nzego za leta sava mugabo mu bene gihugu, ntawe ndabona avuga ati kigenda gihawe n'umuhuza.
Jyewe umuhuza ntacyo ndacumva ko bamushyiraho twumva kumenga arafise icyazofasha mu gihugu nk'amatata ari karaba nk'izi nzego za nk'aho abantu barenganya ku matongo leta barenganya cyangwa abanyagutwabo, nicyo narinze ko bamushiriye. Ariko ntacyo mbona kitambuka aracyo mbavu yo kwerekana neza icyo bamushiriyeho akagikora atagishoboye bagashiraho uwundi mugabo amushyizeho hari umuhuza akerekana ubuhuza bahuza bari bo nk'amatata ari mu gihugu nimesha hamase n'amatata ariho mu ngi wacu mu mazoni muravye mu bushoho ibararyaraguye abantu bararenganya utacamira.
Urunani rw'abashingwa manza haja Burundi basanga atakintu kinini bo kwitega kumuhuza kubera aba yatanzwe n'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD. Meta Christian Ntakarutimana ni warurongoye
tari hamwe nyene yikwisa gashi akaza akora nk'ibyo abandi bahora bakora, twe tuvuga tuti nta kizuba kidutangaje mugana cyo tuzuba tumwiteze ko kinini.
Umuhari n'amahoro nawo ugizwe n'abakenyezi n'abigeme wavukiye mu buhungiro musaba kwama azirikana ko atankunzi mu mabangaro yemwo. Marie Louise Barichako mukuru wawo.
Umuhari n'amahoro uranezerewe cyane kubona amabanga hambaye nk'ayo ashinga umukenyezi mu gihugu cacu. Turakeje cyane umupfasoni Laurentine Kanyana, tunamwifuriza kuzorangura ayo mabanga mu buryo bwubahiriza izina ry'umukenyezi kandi buzotera iteka Burundi n'abamwizeye. Igikorwa jejwe nticoroshe namba, asabwa guhagarara hagati y'abategetsi n'abanyagihugu kugira ngo agateka kabo kubahirizwe, amategeko y'igihugu asonerwe, abarundi bahumure bamenye ko bafise uwo bitura.
Emero Kantine Kanyana abaye umuhuza wa mbere w'igitsina gore yajejwe amabanga atari make mu gihugu harimo gutwara ubushikiranganje bw'ubutungane no kumuhanuzi wa president aya mabanga n'ubu akaba yari muri yo Umukenyezi w'umuntara ya Ngozi mu buraruko bw'u Burundi mu buzima busanzwe yazwi nk'umuntu adahanda wa kururimi igihushane na Edouard Nduwimana asubiriye urwego rw'umuhuza w'abarundi ruri mu dutegekanywa n'amasezerano yarusha mu 2002 yatumye intambara zari zimaze imyaka irenga 10 zihagarara mu gihugu kuva rushingwa nta muntu w'ubwoko bw'abahutu araruramutswa uwa mbere yarurongoye Mohamed Rukara akitabira imana mu Bubiligi mu mpera za 2019 yari umuganwa w'umuyisilamu mu gihe Edouard Nduwimana n'umufatoni Kanyana arabatutse abakirisu muhuza w'abarundi atoye gukiringo cy'imyaka 6 tisubiriza eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
Umunya Centrafrica Mahmoud Said Abel Kani ari mu bahoze bayoboye umutwe seleka rwanyu ubutegetsi arahakana ibyaha ashinjwa harimo kwica guhungabanya uburenganzira bwa muntu kwica urubozo gushimuta abantu no kubafungira ubusa urukiko mpuzamahanga mpanabyaha CPI ruramushinja kuvuga ko ibyo byaha yabikoreye ibangi ku murwa mukuru wa Centrafrica mu mwaka wa 2013 Pierre Claver Niyonkuru
Ivyaha Mohamed Said Abdel Kani umunya Centrafrica yahoze ari mu batwara muhare witwaje bigwanisho seleka wari wiganjemo abayisilamu mu mwaka w'2013 yagerezwa arabihakana mu ijambo rimwe
Je plaide non coupable sur toutes les situations.
Atimbura na nkumwere nkudashobora kwagirwa n'icaha na kimwe mu byaha byose se nari nyagiriza no mu bihe byose muri Centrafrica
sur toutes les accusations.
Sentare mpuzamakungu mpona vya CPI yagiriza uyu mugabo yarafise pete rya general ku igihe yatwara ibohero ry'ibangi ku mugwa mukuru wa Centrafrica yakoze ibyaha bikomeye vy'agahomerabunwa vyabangamiye abari bashigikiye n'abayoboke ba perezida François Bozize uyo muhari waruhejeje gukura ku butegetsi abacamanza ba CPI basigura ko Mohamed Said Abdel Kani kuva mu kwezi kwa kane gushika mu kwezi k'umunani umwaka w'2013 gatatu yatwara ikigo citwa Office Centrale de Répression du Banditisme à Bangui mu Gifaransa cavuye gihinduka nk'ibohero ryo kwiciramwo guhotera agateka kazina muntu kuboreza igufa kunyururizamwo abantu kubafungira ubusa ivyaha byo mu ntambara hamwe n'ivyagahomera bunwa Mohamed Said nta menshi yavuze mu ikostime yirabura ishati y'ubururu ni karavati adatwenga yaretse abamwunganira barongowe n'umunyamategeko w'umufaransakazi Jennifer Rauri abaribo basigura ingene atacana kimwe co mwagira
Et dans la désorganisation totale, il n'y a pas de responsable clairement identifié.
Na namwe hagaragara wararongoye muhari sereka ni warutunganijwe neza. Ibyo bisigura ko umwe wese yakora ico ashaka kandi atanu umutumye. Mohamed Said ntiyagenywe n'itegeko kurongora ico kigo OCRB ahubwo yarajejwe gufasha uwagenywe. Na namwe hagaragara ko hari itegeko yatanze ryo kwica canke kuboreza igufa abantu. Niyo hanigwa yakozwe nabandi ikindi naco ico giye nta ntambara yeruye yari ihari vyerekana ko atacaha co mu ntambara cakozwe ahubwo ivyakozwe byo kwitwa kundi
dit qu'il n'y a pas eu de crime de guerre dans la période visée par les charges
umwe mu byabona yagereje Mohamed Said ko ari we ahubwo yicaga kiza ico gihe mu ibohero rya OCRB ibangi muri Centrafrica ko ari we abanywanyi ba sereka bubaha cane uwavuga ivyo yabonye yahoze ari umupolisi w'intwazangabo yakoreye muri ico kigo uyo yemeza ko abari bashigikiye perezida Michel Djotodia yarahejeje gufata ubutegetsi bagandaguye abari bashigikiye uwatembagajwe ku butegetsi Bozize kandi ko benshi atawamenye iyo bagiye guhambwa mu binogo rusangi aha abunganiye Mohamed Said mu mategeko bavuze ko ibivugwa niyo sura atashingiro bifise kuko nawe yahavuye atwara iryo bohero inyuma y'uyu mugabo afungiwe ilahe muri CPI kuva mu mwaka w'2021
parce que l'accusation n'a pas souhaité s'intéresser aux personnes réellement pertinentes.
Ati kubera iki CPI dashaka guhamagaza abari batwara leta icyo gihe abari ku isonga ry'umuhari sereka bari hehe kubera iki batarondegwa ngo bitabe nk'uwatwara ubushikiranganje bw'umutekano icyo gihe kuko ni nawe yatanga amategeko kumbure aba ba Mohamed Said bakurikiza mbega nuko atawubaze canke atawuze iyo bari haba namba ivyo bovuga byoza n'ukuri muri yo dossier.
Et leurs témoignages seraient fondamentaux pour établir la vérité.
Mohamed Said Aberkani ni wo munywanyi wa mbere w'umugwisereka arengutse mu rubanza muri sentare mpuzamakungu mpana byaha yilahe hamwe ibyaha yagerezwa byo mwagira yohanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 25 nk'uko amategeko ya CPI abivuga mu ndwi za sentare mpuzamakungu mpana byaha yilahe izoburanisha abandi barabayobozi b'umugwi Antibalaka w'abagwanyi b'abakristo bari bahanganye n'abayisilamu ba Seleka muri Centrafrica. Pierre Clavini Nkuru irahe kubwijwe rya Amerika.
Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwategetse ko abatanga buhamya bashinja Jedene Shimwe uzwi nka Prince Kid batangira ubuhamya bwabo ahantu habugenewe ba haba hahubwisanzure naho urukiko rukuru rw'ubucuruzi mu Rwanda rwasubitse rubanza abo kwa nyakwigendera Asinapol Rwigara baburanamo na banki y'ubucuruzi Cogebank. Mugenzi wacu Eric bagira ubusa arakomeza iyi nkuru.
Bwana Dieudonné Ishimwe bakunze kwita Prince Kid yagaragaye mu cyumba cy'urukiko rw'isumbuye rwa Nyarugenge yambaye impuzankano y'iroza iranga abafungwa. Yararinzwe n'abacungagereza bakunze gushaka kubangamira itangazamakuru baryiye amakori itamwegera ngo rimufotore. Ishimwe yari kumwe n'abanyamategeko babiri bamwunganira. Umwitegereje ku masura aratuje kandi arakomeye. Umucamanza akinjira mu rukiko yasobanuye ko uru rubanza yagombye kuba yararufashe icyemezo ariko ntibyakunda. Asobanura impamvu yo gupfundura urubanza, umucamanza mu rukiko rw'isumbuye rwa Nyarugenge yavuze ko ubuhamya bukubiye mu nyandiko mvugo z'abatanga buhamya ubushinjacyaha buregesha budahagije. Yabwiye abari mu cyumba cy'urukiko ko ari ngombwa ko abo batanga buhamya bagaragara batanga ubuhamya bwabo mu magambo, kuko ibikubiye mu nyandiko mvugo bakoreye mu bugenzacyaha n'ubushinjacyaha biteye icyuho. Umucamanza yategetse ko nk'uko urubanza rwatangiye rubera mu muhezo rukomeza muri uwo mujyo, abatanga buhamya bagizwe n'abakobwa bane nta n'umwe bari ku rukiko. Umucamanza yavuze ko ubuhamya bwabo arabukurikirana yifashije uburyo bw'ikoranabuhanga rya Skype. Yahise ategeka ko urubanza rukomeza mu muhezo buri wese rutareba agasohoka. Kuri iyi nshuro noneho n'inzego z'umutekano nta n'umwe wemerewe kuguma mu rukiko, bitandukanye n'uko byajyaga bigenda mu yindi minsi. N'umuhezo waranzwe n'impaka zashingiwe ku nzitizi yazamuwe n'uruhande rw'unganira Prince Kid. Bavuze ko bitumvikana uburyo abatangabuhamya bashinja bashobora gutangira ubuhamya bwabo mu biro by'ubushinjacyaha. Aganira n'ijwi rya Amerika, umunyamategeko Emeline Nyembo avuga ko basabye ko abo batangabuhamya babarizwa mu rukiko rw'ikirenga. Yavuze ko ariho hantu bashobora gutangira ubuhamya bwabo bisanzuye. Ni mu gihe ubushinjacyaha bwo bwasabaga ko batangira ubuhamya bwabo ku cyicaro cyabwo, busobanura ko hari itsinda rishinzwe kwita ku batangabuhamya. Byateye inteko iburanisha gufata iminota igera kuri 15 ijya kwiherera isuzuma ubwo busabe. Umucamanza yanzuye ko abatangabuhamya bagomba kuvaho ubushinjacyaha bwari bwabashyize bakazatangira ubuhamya bwabo mu cyumba cy'urukiko rw'ikirenga. Ubushinjacyaha bukurikiranyeho uyu musore wari ushinzwe gutegura amarushanwa ya Nyampinga w'u Rwanda ibyaha byo gusaba cyangwa gukoresha ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina no guhoza undi ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina. N'ibyaha bukeka ko yaba yarakoze igihe yari ashinzwe gutegura amarushanwa ya Nyampinga w'u Rwanda. Ibyaha arabihakana, urubanza rukazakomeza ku itariki ya 25 z'ukwezi. Kubireba urubanza rwabo mu muryango wa nyakwigendera Sinapolo Rwigara baburanamo na banki y'ubucuruzi Cogebanki ibijyanye na cyamunara y'imitungo yabo, Madame Adeline Mukangemanyi Rwigara umugore wa nyakwigendera yasabye urukiko rukuru rw'ubucuruzi kwimura iburanisha. Yasobanuye ko umunyamategeko Janvier Rwagatare wunganira uruganda rw'itabi rwa Rwigara Premier Tobacco Company Limited arwariye mu mahanga, bityo ko byaba byiza urukiko rumwihanganiye akazaburana yakize. Aha naho humvikanye impaka z'urudaca. Umucamanza yamusubije ko urubanza rumaze gusubikwa kenshi, amusaba ko yahindura ubwunganizi mu mategeko ingingo ahurizaho n'abunganira kuje banki. Mukangemanyi yavuze ko bigoye cyane ko utaratangiranye n'izi manza yikiza amahugu yinjiramo akazamenya iyo byiva n'iyo byerekeza. Mukangemanyi yasabye urukiko ko rwakwigiza inyuma urubanza umunyamategeko we yazaba atarakira uyu mugore wa Rwigara akaziburanira. Kuje banki ivuga ko uruganda PTC ruyibereyemo umwenda ungana na miliyoni zisaga 3,399 z'amafaranga y'amanyarwanda. Aya akomoka ku mwenda wo mu 2014 ivuga ko umuryango wa Rwigara watse nk'inguzanyo mu mwaka ushize w'2021 mu kwezi nk'uku nibwo urukiko rw'ubucuruzi mu Rwanda rwari rwategetse ko uruganda PTC rwishyura ako kayabo. Urukiko rwari rwategetse ko ayo mafaranga natishyurwa abo kwa Rwigara batazemererwa uburenganzira bwo kubona ibyangombwa by'imitungo yabo batanzeho nk'ingwate. Mu minsi yashize nibwo imwe muri iyo mitungo koje banki yari yatangiye gushaka kuyigurisha mu cyamunara. Mu mwaka wa 2018 nibwo imashini z'uruganda n'itabi byo kwa Rwigara byarangijwe gutezwa mu cyamunara. Ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro cyavugaga ko hari imisoro yabarirwaga muri miliyari 6 z'amafaranga batishyuye. Umuryango wo kwa Rwigara wo ukomeza guhakana ibyo byose wivuye inyuma, usobanura ko leta y'u Rwanda igamije kufatirira imitungo yaba yimukanwa n'itimukanwa ku maherere mu mugambi wo kutindahaza. Urubanza ruzakomeza mu mwaka utaha. Habari rusa ijwi rya Amerika I Kigali.
Akumvise rero ako nta kananga k'irushanwa ry'igikombe cy'isi ejo bundi ku cyumweru nibwo irushanwa ry'igikombe cy'isi umupira w'amaguru rizatangira mu gihugu cya Qatar. Amakipe y'ibihugu 32 harimo atanaturuka ku mugabane wa Afrika niyo azahatanira icyo gikombe. Abakinnyi 831 b'amakipe yose y'ibihugu bazakina muri iryo rushanwa bose bateranye baguzwe akayabo ka miliyari 16 z'amadolari ya Amerika. Mugenzi wacu Tim Harris Ishimwe araterera ijisho ku biteganijwe muri iyo mikino.
Bamwe muri abakinnyi bazatangira kugaragara mu mukino uzafungura igikombe cy'isi kuri icyo cyumweru bose hamwe bafite agaciro k'amafaranga abarirwa kuri miliyari 15 z'amayero, ni ukuvuga asaga miliyari 16 z'amadolari ya Amerika. Uramutse wumva uyu mubare ari munini cyane ku buryo utabyumva wafata ko agera kuri miliyoni hafi 24 z'amadolari ya Amerika ariyo yatanzwe hagurwa abakinnyi 26 n'amakipe bakinamo. Dufatiye urugero ku kipe yo muri Costa Rica yonyine, twegeranya n'abakinnyi bo mu Bwongereza. Abakinnyi bo muri Costa Rica bafite agaciro ka miliyoni 26, mu gihe abo mu Bwongereza bo baguzwe arenga miliyari 1,500,000 z'amadolari ya Amerika. Igihugu cya Brazil nicyo kiza ku mwanya wa kabiri, aho gitanga akayabo ka miliyari 1,400,000 z'amadolari ya Amerika. Ubufaransa buza ku mwanya wa gatatu, aho bukoresha amadolari miliyari 1,000,000 zirenga gato 300. Dufatiye urundi rugero ku mukinnyi umwe w'Umufaransa ukinira Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe, niwe waguzwe amafaranga menshi kurusha abandi, aho agera kuri miliyoni 185 z'amadolari ya Amerika. Tugiye muri Afrika, Sadio Mane ukomoka muri Senegal yaguzwe miliyoni 72, mu gihe ikipe yose yatanze akayabo ka miliyoni 315 z'amadolari ya Amerika. Maroc nayo inganya na Senegal miliyoni 315 z'amadolari, Ghana ni miliyoni 207, Cameroon ni 177, naho Tunisia ni miliyoni 57.
Chote muteza amatwi radio ijwi rya Amerika mu kanya turaza kuba dusezeranye hari kore kamba nyuremo zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru twabagejejeho. Intambara hagati y'ingabo za leta ya Congo FARDC n'abarwanyi umutwa M23 yakomeje guhera mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa kane mu duce twa Kibumba, Kanyanja, Kabuhanga n'ahandi muri teritwari ya Nyarugongo mu ntara ya Kivu ya ruguru. Ingabo za leta zatangaje ko zabashije kwigarurira utwo duce, ariko M23 yo iravuga ko itigeze ikorwa mu birindiro byayo. Mu Rwanda, Ministeri ishinzwe kurwanya ibiza iravuga ko imvura yaguye mu ijoro ryakeye isha abantu 3 mu mujyi wa Kigali. Imvura yaguye mu masaha menshi nijoro, abo yahitanye yabataye mu miyoboro itwara amazi, nk'uko Ministeri ishinzwe kurwanya ibiza ibisobanura. Kuva kuri uyu wa kane, Inama Nshingamateka y'u Burundi yemeje umuhuza w'Abarundi mushya ni Aime Laurentine Kanyana, yahoze ari Minisitiri w'Ubutabera. Uyu mutegarugori wa mbere ushyizwe kuri uwo mwanya mu Burundi abaye umuhuza wa gatatu icyo gihugu kimaze kugira kuri uwo mwanya nyine. Ahandi twababwiye uko bimeze ku mukino uteganijwe mu mikino y'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru mu kanya, nayo nkuru dusorejeho. Reka rero nshimire mwe mwese mwari mu duteza amatwi nshimira n'abagenzi banje twafatanyije kubagezaho aya makuru. Frederick Nkundikije waruya hagarariye Cornelius ku buhanga bw'ibyuma, Nadia Taha wamfashije kuyegeranya. Je mwumva kuri micro ndi Jeffrey Mutagoma, twese turagira tuti amahoro n'amahirwe kuri mwese. Thank you.